VOA. Ed i News with Americ. Izwiye America mu biganiro byacu na makuru yo kuri isaha twumvikanira kuri FM 94.9 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi mu Rwanda FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3 tubahaye ikaze mwese mu biganiro na makuru tubafitiye kuri mikoro muri 11 Ange Fidene yo ngabo
na Thomas Kamilindi
Mbese navuga mu magambo make ko nanduriye iwacu nkaba rero urumva umaze kwamburwa ntabwo ushobora kongera kujya gushorayo amafaranga
uyu ni umushoramari Rujugiro ayabatwa Tribert washoye amadolari miliyoni 20 muri Uganda ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigari
Perezida wa Amerika Donald Trump yasubiye kwiyamiriza uno munsi kwa gatatu amakuru avuga ku migenderanire hagati yiwe n'igihugu cy'Uburusiya iyo migenderanire iteye amakenga hano muri Amerika Umushikiranganje jeje kukwivu na wansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika James Mattis yarondeye uno munsi kwa gatatu guhumuriza ishyirahamwe OTAN ku mpungenge rifise ku bijyanye no kwiyemeza kwa Amerika ku mutekano w'akarere k'u Burayi Igihugu cha Mozambique chariko chitegurira uno munsi kwa gatatu imyuzurane no kwimura abantu mu bice bishobora kugira migwe n'igihuhusi gikomeye gitegekanijwe kuba muri ico gihugu. Aya makuru hamwe n'ayandi makuru tubafitiye kuri isaha turabashikiza ku buryo bunonosoye mukanya mugume ku radio yanyu. Reka duhereye ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasubiye kwiyamiriza uno munsi kwa gatatu amakuru avuga ko ku migenderanire hagati yiwe n'igihugu cy'u Burusiya yagirije abajejwe iperereza ku vyerekeye kuba bahaye amakuru y'ibanga abajejwe itangazamakuru. Mu vyo yashikirije ku rubuga Twitter, Perezida Trump yavuze ko inzandiko nshasha zivuga ku migenderanire hagati yiwe abamufashije mu gikorwa cyo kwiyamamaza. Umuhanuzi wiwe ku bibazo byerekeye umutekano Michael Flynn yakuwe mu mabanga yiwe n'abategetsi b'u Rusiya zari zigenewe kugeramira insinzi yiwe mu matora yo mu kwezi kw'11 mu mwaka uheze. Perezida Trump amaze igihe kiri munsi y'ukwezi mu mabanga yiwe akaba yavuze kwivyo arakigoro kukunyegeza amakosa atari make yakozwe mu gikorwa cyo kwiyamamaza cyo bahiganwa Hillary Clinton atacho cyashitseko. Perezida Trump yagirije abajejwe iperereza kuba aribo bahaye amakuru y'ibanga ibinyamakuru Washington Post na New York Times mu buryo buciye kubiri n'amategeko Burusiya bwari yamirije inkuru yatangajwe n'ikinyamakuru New York Times ivuga ko bari mu gikorwa cyo kwiyamamaza cha Trump n'abandi bakorana bavuganye n'abategetsi bakomeye bajejwe iperereza b'u Burusiya imbere y'amatora ya perezida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kw'11 mu mwaka uheze.
Muri Kenya urukiko rw'ubujurire rwategetse ko abayobozi barindwi b'imyigaragabyo y'abaganga bafungurwa. Ejo bundi kuwa mbere urukiko rw'ibanze rwa rwabakatiye igifungo cy'ukwezi kubera kwanga guhagarika iyi myigaragambyo. Urukiko rwategetse kandi ko imishyikirano ikomeza hagati ya Leta n'abaganga kandi ko abahuza aribo urugaga rw'abavoka ba Kenya na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu barushyikiriza mu cyumweru gitaha imyanzuro y'ibiganiro ibigano bishobora gusubukurwa ejo kwa kane. Abaganga bakora mu bitaro bya Leta muri Kenya bamaze amezi abiri mu myigaragambyo guhagarika akazi barasaba ko imishahara yabo izamurwa ku rugero rwa 300%. Naho abaganga bakora mu bitaro byigenga nabo bafashe icyemezo cyo kwifatanya na bagenzi babo bakorera Leta nabo bahagarika akazi rimwe mu cyumweru buri wa kane.
Amakuru yo hirya no hino twabategurira abandanye umushikiranganje jejwe kwivuna wasi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika James Mattis yarondeye uno munsi kwa gatatu guhumuriza ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibihari Atlantique OTAN ku mpungenge rifise ku bijyanye no kwiyemeza kwa Amerika ku mutekano w'akarere k'u Burayi. Mattis avuga ko ishyirahamwe OTAN ari inkingi y'imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bicuditse byo mu karere k'u Burayi. Ivyo yabitangaje igihe yabonana mu bubaye ubwa mbere na bagenzi be bishyirahamwe OTAN i Bruxelles ku mugwa mukuru w'Ububiligi. Ibihugu binyuwanyi vyishyirahamwe OTAN bibona inama y'i Bruxelles nko gusubira kwiyemeza kwa Amerika kubijanye n'umutekano w'akarere k'u Burayi. Ivyo inyuma y'uko Perezida wa Amerika Donald Trump avyuye ibibazo ku kamaro k'ishyirahamwe OTAN kuva atanguye amabanga yiwe yo kuyobora Amerika ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere. Donald Trump yaragabanije ibine baguru vyiwe ku vyerekeye ishyirahamwe OTAN. Ivyo naho yabandanije kunebagura bimwe mu bihugu bigize iyo shyirahamwe kubera bidatanga intererano y'amafaranga ihagije muri iryo shyirahamwe.
Imishyikirano y'amahoro ku ntambara yo muri Siriya yagombaga gutangira uyu munsi Astana, umurwa mukuru wa Kazakhstani, ariko yimuriwe ejo kuwa kane. Ni Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'iki gihugu yabitangaje, ariko nta bisobanuro yatanze. Leta ya Siriya n'abayirwanya bagomba gusuzuma uko amasezerano yo mu kwezi kwa 12 yo guhagarika imirwano yubahirizwa. Mu kwezi kwa mbere gushize, mu yindi nama nayo yabereye Astana, Uburusiya, Irani na Turikiya bari biyemeje kugenzura iyubahirizwa ry'amasezerano. Naho umuryango w'abibumbye wo urateganya gusubukura mu cyumweru gitaha imishyikirano yo gushaka igisubizo kirambye ku ntambara yo muri Siriya. Intambara imaze imyaka 6 imaze guhitana abantu bari hagati y'ibihumbi 400 n'ibihumbi 500, yajugunye kandi abandi miliyoni 11 mu buhungiro imbere mu gihugu no mu mahanga nk'uko Loni ibivuga.
Radio ya America Washington DC igihugu cya Mozambique cyariko citegurira uno munsi wa gatatu imyuzurane no kwimura abantu mu bice bishobora kugira migwa n'igihuhusi gikomeye gitegekanijwe kuba muri ico gihugu. Igihuhusi cyiswe Dineo cyari gitegekanijwe mu ntara ya Inambane mu manuko bw'igihugu ku muhingamo uno munsi wa gatatu. Bitegekanijwe ku ico gihuhusi kizoba gifise imiyaga ikomeye cyane, bivyatangajwe n'ikigo kijejwe ikirere cyo mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Bitegekanijwe ko ico gihuhusi cogereza inguvu mu gihe kizoba kiriko cegereza ubutaka bw'igihugu ca Mozambique. Ibiro bijejwe ikirere vya muri Afrika y'Epfo bimenyesha ko ico gihuhusi gishobora kwonona bikomeye ibice biri ku nkengera ziba hari n'ibice vyo hagati mu gihugu. Ishirahamwe rijejwe gutabara kwa Rouge muri Mozambique ryarungitse imfashanyo zihutirwa n'abakozi bajejwe gutabara mu bice bishobora kugira migwa bikomeye kurusha ibindi n'igihuhusi Dineo. Ikigo kijejwe kugwanya ivyaduka muri Mozambique cagabishije ku ngaruka zikomeye z'igihuhusi Dineo.
Muteza batwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Amakuru yo mu biyaga bigari. Ibiganiro byo gushaka umuti w'ikibazo cya politiki cyo mu Burundi bigomba gusubukurwa ejo Arusha muri Tanzania, ariko leta y'u Burundi yo ntizajyayo, yabitangaje ku mugaragaro. Kuri telefone turi kumwe n'umunyamakuru wacu Arusha, Pierre Claver Niyonkuru. Pierre Claver, we, leta y'u Burundi iratangaza impamvu, iratanga insiguro y'impamvu itazajyayo muri ibyo biganiro?
Ego cyane, leta y'u Burundi iratanga inseguro zerekana yuko idashobora kuza muri bino biganiro. Itangazo rya leta y'u Burundi ryashyizwe ko umukono n'umuvugizi wa leta y'u Burundi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta Philippe Nzobonariba, rivuga yuko ngo leta y'u Burundi idashobora kwicarana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi. Iyo leta y'u Burundi nyene ikavuga yuko umuhuza amatati y'u Burundi Benjamin Mkapa yaciye ku ruhande mu ngingo zitandukanye ngo gutumira abantu bamwe bamwe bagirizwa ubwicanyi, bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi, kandi ibyo rengo bikaba bivogera ubwigenge bwa leta y'u Burundi. Ariko naho biri uko, leta y'u Burundi iravuga yuko yari yaronse ubutumire ku itariki 13 z'ukwezi kwa kabiri, ikaba kandi yari yanashimye yuko ngo yari kuza yaba abo bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi batari batumiwe. Leta kandi inavuga yuko ngo ibyo bidashobora kubandanya ngo bishikane ku mahoro arama, mu gihe ngo umuhuza bandanya yiteza utunyoni maze agatumira abo leta y'u Burundi idashaka yagiriza ibi na biriya, kandi ko ngo babakurikiranwa mbere n'imitahe mpuzamakungu harimo ngo niyo yarungiswa na leta y'u Burundi.
Niko se Pierre Claver, mubamaze kugera Arusha, abo ngabo bagirizwa na leta y'u Burundi gushaka guhirika ubutegetsi barahari?
Gushika ubu izi saha aho turi Arusha, nta ntabwo turabona bafise ibyo bagirizwa bafise imitayi impuza makungu ariko tumaze kuronka amakuru ava mu Runani Senared avuga yuko wamaze kurungika intumwa ziri mu nzira ziza izo n'iframenya izarizo ariko izo nyene nizo leta y'u Burundi ivuga yuko zashatse gutembagaza ubutegetsi kibutse no ku rutonde rw'abari batemwe mbere ko harimwo na Alexis Nduwiji atwara umugambwe MSD wo kaba afite umutayi mpuzamakungu harimo na Gervais Rufyikiri yahoze ari cegera cakabico mukuru w'igihugu hamwe na Pio Ntavyo hanyuma ahoza afite inama nshingamateka abo bose rero leta y'Uburundi ikabageza ko bafite ibyo bagirizwa kandi ko leta idashobora kwicarana nabo ngo baganire ikibazo cyo gutorera amahoro u Burundi kandi ngo aribo basanzwe bahungabanya ayo mahoro n'umutekano mu gihugu.
Ubu hari intumwa zari zagera Arusha ziteguye ibiganiro bizatangira ejo.
Ego cyane intumwa zitari nk'imbere zamaze gushika abahoze batwara u Burundi babiri Service Ntibantunganya na Domitien Ndayizeye hamaze gushika abatwara imigambi itandukanye nk'utwa mwicegeye cy'utwara umugambi Sabanya Claude Bou Frederic Nako Leon Sengenda Kumana hamaze gushika utwara umugambi Ipro na uturuka micegera cya mbere cyo mukuru w'igihugu bona bakaba ari Gashatsi Abel hamaze gushika na Jacques Bigirimana atwara umugambi FNL hamaze gushika na Gatogwasa icegera cy'amecu twa inama nshingamateka hamaze gushika nabandi batari bake nk'utwara umugambwe Fodebu Nyakuri hame nabandi rero bavuze ko bakiri mu nzira bariko baraza twamaze kuvugana na bamwe muri bo tubabaza niba umugambwe uri ku butegetsi wowe havuza bamwe muri bo bavuze yuko ngo umugambwe uri ku butegetsi wamaze kubabwira ko uja kuza ariko gushikiza isaha nituraronka amakuru akwiriye yuko umugambwe uja gutumirwa gusa icyo twamenyesha bariko baratwumviza nuko umushikiranganji w'u Burundi ajeje Burundi imigenderanire n'amakungu yaramaze iminsi ibiri ari i Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'igihugu cya Tanzania abonana n'umuhuza Matati y'Abarundi Benjamin Ure Mkapa akaba ari Alain Emenyamitwe amazeyo iminsi ibiri yashite ijo ku munsi wa kabiri
hanyuma hagati aho ngaho mbere yuko dusezerana Pierre Claver icegera cy'umukuru w'inama nshingamateka Gaston Rwasa we yaje mu rwego rw'umugambwe ntabwo yaje mu rwego rwa leta
ntituravugana nawe ariko n'ubuheruka yari hano yari yatubwiye ko yaje ku afise casquette afise nk'amazina abiri ngo ari mu batumiwe nk'abanyepolitike les acteurs politiques bafite icyo bashobora guterera mu gihugu hame rero no ku giti ciwe nk'umukuru w'umugambwe umukuru w'umugambwe FNL ngo amizero y'Abarundi.
Pierre Claver ndagushimiye
murakoze nawe.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda none tujye mu Rwanda urukiko rukuru rwatangiye kuburanisha abantu 50 bashinjwa kuba abayoboke cyangwa se bakekwaho kuba abayoboke b'umutwe w'iterabwoba ushingiye ku mahame ya Kiislamu Asumta Kaboyi yari ku rukiko yatwoherereje inkuru.
Mu gitondo cyo kuri wa gatatu nibwo imodoka nini ebyiri zitwara abantu benshi zari zirinzwe bikomeye zageze ku cyicaro cy'urukiko rukuru rwa Kigali. Nubwa mbere ku rukiko hari umubare w'abantu benshi kuko baregwa bagera kuri 50 buri wese byibuze yarafite abantu bagera kuri 3 baje kumureba. Abaregwa barebanaga na mu miryango yabo bagaseka bikagaragara ko bari bakeneye kuvugana byinshi. Nyuma y'isomwa ry'umwirondoro w'abaregwa ryamaze igihe kirenga amasaha 3 kubera ubwinshi bw'abaregwa ubucindacyaha bwahise busaba ko urubanza rwabera mu muhezo mbere yo kugira ikindi kivugo. Iri jambo ry'ubushinjacyaha ryakurikiwe n'urusaku rw'abitabiriye iburanisha bahise basakuriza rimwe ko bifuza ko urubanza rwabera mu ruhame. Ubushinjacyaha bwavuze ko uru rubanza rukomeye kandi ko rufite isano n'umutekano w'igihugu bityo ibyavugwa bikaba byatera ingorane mu gihe rubereye mu ruhame. Iki cyifuzo cy'ubushinjacyaha cyakuruye impaka zamaze amasaha arenga 3 mu rukiko. Ubushinjacyaha bwasabwe gusobanura uburyo uru rubanza ruhuzwa n'umutekano w'igihugu ibintu bitabashije gusobanuka neza kuko ubushinjacyaha bwakomeje kuvuga ko birebana n'umutekano w'igihugu ku rubanza ruramutse rubereye ku rukarubanda rwahungabanye ituze rya rubanda. Abunganira abaregwa basobanurira urukiko ko mbere ubushinjacyaha bwari bwasabye umuhezo kuko bwatinyaga ko uruhame rwabangamira amaperereza y'abandi bantu bari bagifatwa. kuba ikiciro cy'iperereza cyaramaze kurangira ndetse ubushinjacyaha bugatanga ikirego mu rukiko ngo nta yindi mpamvu ikiriho yatuma urubanza rukomeza kubera mu muhezo. Bamwe mu baregwa bashyigikiye igitekerezo cy'ababunganira maze basaba urukiko ko ibyaha baregwa by'iterabwoba bikwiye kujya ahagaragara abanyarwanda bakamenya ukuri kwabyo. Abaregwa bavuga ko iby'ubushinjacyaha buvuga ko byaba binyuranije n'ukuri kuri mu Rwanda ahagaragara umutekano usesuye, ko bitumvikana ko u Rwanda rutanga inkunga mu by'umutekano mu mahanga, bakaba batabasha gukumira umutekano muke wakururwa n'abantu batarenga 50 barerwa. Uretse ikibazo cyo kuburanira mu muhezo kitavugwaho rumwe, ahanagaragajwe inzitizi zindi za bamwe mu baregwa bari mu cyiciro cy'abana bagomba kuburanishwa n'urukiko rwihariye. Ku rutonde rw'abaregwa harimo abana bari munsi y'imyaka 18 bafatwa nk'abana, ndetse hakabamo n'abanyeshuri bari batararenza imyaka 15 y'amavuko. Abunganira abaregwa mu nkiko bagasaba urukiko ko abana batarageza ku myaka y'ubukure bazaburanishwa bonyine, kandi bakaburanishirizwa mu rukiko rwisumbuye aho kugira ngo urubanza rwabo rutangire mu rukiko rukuru. Kuva ikibazo cy'iterabwoba cyatangira kuvugwa mu Rwanda, abantu bagera kuri 5 bamaze kwicwa n'igipolisi, harimo 3 barasiwe mu mujyi wa Kamembe mu kwezi kwa 8 umwaka ushize, ndetse n'abandi 2 barasiwe mu mujyi wa Kigali. Imam Muhammad Mujyemangango niwe wabaye imburi y'abandi yarasiwe mu mujyi wa Kigali mu ntangiriro z'umwaka ushize. Igipolisi kivuga ko yari mu mugambi wo gushakisha abarwanyi bo koherereza umutwe w'iterabwoba ugendera ku mahame y'idini ya Kiisilamu. Urupfu rwe rwakurikiwe n'itabwa muri yombi mu kivunge ry'abaregwa kuba mu mugambi wo kwitabira urugamba rw'umutwe w'iterabwoba ugendera ku mahame y'idini ya Kiisilamu. Kwikubitira habanje gufatwa bagera kuri 20 uko iminsi igenda ishira, ariko hagenda hafatwa abandi kugeza ubwo dosiye yaregewe urukiko ifite abantu bagera kuri 50. Urukiko rwanzuye ko ruzatanga umwanzuro warwo tariki ya 15 z'ukwezi gutaha kwa 3. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze rero Asumta Kaboyi, wari ku rukiko rukuru ruburanisha abantu 50 bakekwaho iterabwoba. Naho Eric Bagiruwubusa yari ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, bwa urukiko rwatangiye kuburanisha Evode Imena wahoze ari umunyamabanga mukuru wa leta Mumbabarire muri ministeri y'umutungo kamere, ari kumwe n'abandi 2 bose bashinjwa ibyaha byitonesha, ikimenyane no kunyereza umutungo wa leta, bo barabihakana. Umushinjacyaha yasabye urukiko kubafunga iminsi 30 by'agateganyo. Ni inkuru rero ya Eric Bagiruwubusa.
Mu ikoti ry'ikigina n'amabara ajya kuba umuhondo ku nkokora zaryo, ipantaro y'ikoboyi y'umukara n'ishati y'umweru ndetse n'inkweto zijya kuba ikigina, uko niko bwane Evode Imena wahoze ari umunyamabanga wa leta muri ministeri y'umutungo kamere yagaragaye imbere y'umucamanza ari kumwe n'abagenzi be 2 bareganwa ku byaha bimwe. Ku masura byagaragaraga ko bakomeye. Ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha byitonesha mu kunyereza umutungo wa leta, gutanga inyandiko ku batazikwiye n'icyaha cy'inyandiko mpimbano. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko mu 2013 bwana Joseph Kagabo, umukozi w'ikigo cy'igihugu cy'umutungo kamere, yagiye mu butumwa bw'akazinduba mu karere ka Gasabo kugenzura ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro binyuranije n'amategeko. Aho niho bavuga ko yaje gutahura ko hari ahashobora gukorerwa ubushakashatsi mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Arazayubwira Francis Kayumba bakorana, uyu wabarizwa muri komite isuzuma iby'impushya zemera ubucukuzi muri icyo kigo. Abushinjacyaha bavuga ko aba bagabo bombi basabye abagore babo gushinga kampani y'ubushakashatsi mu mabuye y'agaciro bise JDJ Company. Mu mazina yabo ni Jovia Diana na Joseph, ibari itsindira amasoko, kandi kuwahoze ari ministre Evode Imena bamubwiye ko ari abagore babashyira imikono ku byangombwa bibemerera. Ubushinjacyaha buvuga ko icyari kigamijwe kwari ukuzagurika iyi kampani, kuko nyuma yaho baje kuyikuraho bayiha KNM Company ku 20,000 by'amadolari y'Abanyamerika, barayagabana umwe 10,000 undi 10,000. Bushinja bwana Imena ko yarenze ku ibaruwa yandikiwe n'umuyobozi w'ikigo cy'umutungo kamere bwana Michael Biryarema, yamugiraga inama yo kutemera iherekanywa rya JDJ Company ijya kuri KNM Company kuko byari bihabanye n'amategeko b'umushinja ko yabirenzeho. Ubushinjacyaha buramurega ko yanze guhanya ruguru Agro Mining Company byangombwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kandi yari yujuje ibyangombwa, ahubwo akarenga kabiha mwashamba Mining Company binyuranije n'amategeko. Kubera ibyo byose, ubushinjacyaha bugasaba ko abaregwa bose baba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 bugikora iperereza, buranga ko bashobora kuribangamira bagasibangamye ibimenyetso bakanaturuka ubutabera. Nta kintu na kimwe nakoze mu nyungu zanjye bwite binyuranije n'amategeko, ibyaha nkurikiranyweho nabigirwaho umwere. Muri CID bantumye inshuro 2 kugeza ubwo nanagiye saa sita z'ijoro nijyanye. Sinshobora gutoroka ubutabera, aho ntuye harazwi, mfite n'uruhinja rw'ukwezi n'igice, mwanyemereye nkajya kurwitaho. Ayo namwe mu magambo y'uwahoze ari umunyamabanga wa leta muri ministeri y'umutungo kamere y'Imena, mu ijwi ritomoye yazamuye amarangamutima mu cyumba cy'iburanisha cyari cyakubise cyuzuye, maze abavandimwe be bimyoreza icyarimwe abandi bararira. Mu myiregurire yahakanye ibyaha byose aregwa, yavuze ko ibyangombwa byose by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yashyizeho imikono by'abaga byabanje gusuzumwa n'izindi nzego akuriye kandi bigaragara ko byujuje ibisabwa. Yatsimbiye urukiko ko atarazi na gato banyira amakampani batindiraga amasoko. Yavuze ko Minisiteri y'umutungo kamere yarabereye umutegetsi ifite abakozi basaga 40, naho ikigo cy'igihugu cy'umutungo kamere kishamikiyeho nacyo gifite abakozi basaga 400, bityo ko byari bigoye kumenya niba JDJ Company yari y'abagore ba Kayumba na Kagabo bakora muri icyo kigo bareganwa. Yasobanuye ko politiki y'ubucukuzi ari ugukurura abashoramari bashoboka, bityo ko kwemera iherekanwa rya JDJ igurwa na KNM bifite ibimuhucyo ubwabyo nta cyaha kirimo, kuko yarimye ibyangombwa nyaruguragoro mining company uregwa avuga ko byakozwe na ministre Stanislas Kamanzi mu 2012 umwaka imena tari yakageze mu mwanya regerwamo ibyaha. Yabwiye urukiko ko mwashamba mining company aregwa ko yayihaye ibyangombwa binyuranije n'amategeko byabimenyeye mu rukiko gusa yanze kugira icyo abivugaho. Abanyamategeko bamwunganira barimo Boniface Nizeyimana baravuga ko ari umwere yarekurwa akajya kwita ku muryango. Abareganwa n'uyu wahoze ari ministre nabo Kagabo na Kayumba barahakana ibyaha byose baregwa. Abunganizi bo mu mategeko bavuga ko imitungo ya JDJ Company yari imitungo y'abagore ku giti cyabo, ntaho bigaragara ko abagabo babo bari babifitemo imigabane. Barasobanura ko kuvuga ko abaregwa bagiriye inama abagore babo gushinga iyi company itsindira amasoko mu kigo bakoramo byaba ari ugusuzugura abagore, mukumva ko umugore yabaye igikoresho cy'umugabo adashobora kugira icyo yitekerereza. Ibyaha nk'ibi byitoneshwa rishingiye ku kimenyane no kunyereza imitungo ya leta mu Rwanda bikunze kuvugwa mu butegetsi ariko bigaragara gake mu nkiko. Evodime nawe imyaka 32 y'amavuko ari muri bake bageze mu butegetsi bakiri bato, yinjiye muri guverinoma mu 2013 afite imyaka 28 ayikurwamo mu mpera za 2016. Hatagize igihinduka mu gitondo cyo kuwa gatanu w'iki cyumweru nibwo biteganijwe ko umucamanza azatanga umwanzuro wo kurekura cyangwa kubafunze by'agateganya baregwa mu gihe cy'iminsi 30. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Dukomeza amakuru. Umushoramari w'umunyarwanda Rujugiro ayabatwa Tribert yatangije umushinga ungana na miliyari 16 n'igice y'amafaranga y'u Rwanda mu majyaruguru y'igihugu cya Uganda. Kuri telefoni mugenzi wacu Etienne Karekezi yamubajije uko uyu mushinga uteye.
Umushinga twawutangiye mu mwaka ushize, ahubwo ubu ngubu nuko uruganda rwuzuye, noneho tukazashaka ukuntu dushobora kurufungura ku mugaragaro. Ariko ubundi umushinga umaze igihe ukora. Ni umushinga rero werekeye guhinga itabi hariya, noneho tugakorana n'abaturage ariko tugashaka ko n'abo baturage tubafasha nko mu bintu by'ibiribwa, ukuntu bashobora kongera umusaruro, nko mu bintu byo gutera amashyamba, bintu byo gucukura amazi muri za vileji ku buryo bw'uko badasubira kuvoma ariya amazi yo mu gishanga kuko ntabwo aba ari meza.
Kariya karere ka Uganda kegereye Sudani y'Epfo niho mwahisemo kujya gutangiza uyu mushinga. Ni umushinga w'amafaranga menshi turebye mu Banyarwanda. Kuki mutahisemo kurwubaka mu Rwanda bityo n'Abanyarwanda bakaba baboneramo akazi bifuza?
Ubanza sinzi, ubundi uri kuri radio wagombye kubukurikira kubera ko umubano wanjye n'u Rwanda ntabwo wagenze neza. Nibyo nakozeyo leta yarabifashe ivuga ko kubera ko ndahari nabyo nabitaye ngo barabifata kugira ngo babicungire, ariko mwuko kubicunga nta na rimwe banyerereza raporo ngo banyereke batinziye aya hasohotse aya yagiye aha, nta na kimwe. Niho mbese navuga mu magambo make ko namburiye iwacu. Nkaba rero urumva umaze kwamburwa ntabwo ushobora kongera kujya gushora y'amafaranga.
None se murashaka kuvuga ko imitungo yanyu yose iri mu Rwanda cyangwa yari mu Rwanda ko ubu mwayikuyeho amaboko, ubu marayibuze?
Yose nayikuyeho amaboko. Nari mfite more yitwa UTC, leta yarayitwaye. Nari mfite inzu yanjye nabagamo, leta yarayitwaye. Nari mfite ahantu nashaka kubaka amazu y'abaturage kandi ari leta yari yamfashije ndahagwa, naho barahatwaye. Nta kintu nigira i Rwanda mbese.
None se hariya muri Uganda icyizere mufite cy'uko umutekano wanyu n'umutungo mugiye kuhashora ko bizasugira bigasagamba ni iki?
nuko ntabwo ari ubwa mbere njye gukorera muri Uganda. Nsanzwe nkorerayo maze imyaka, afite uruganda rukora amasegereti rumaze imyaka irenga 20. Hanyuma ndebye ukuntu leta y'Uganda yubahiriza amategeko, kandi nkareba n'umubano wanjye n'abategetsi bahariya, nsanga nta kibazo nagira kabisa cyo gushyira amafaranga hariya.
Ndagaruka kuri aya mafaranga bwana Rujugiro, aya batwa kubera ko ni umutungo utubutse. Ni iki leta y'u Rwanda yakora kugira ngo mwebwe nk'umunyemari Rujugiro mwumve ko mwakongera gushora imari mu Rwanda muri ibi bihe cyangwa se mu bihe biri imbere? Ni iki mwatubwira?
Bwa mbere nuko mbese nakumvikana nabo bakumva ko ndi umushoramari ntari umupolitisien, hanyuma bagahagarika ibintu byo guharabika izina ryanjye mu binyamateka byabo. Kindi tukumvikana nkagaruka iwacu, banyambuye pasiporte, mbese bankuye ku Nyarwanda, kandi ubundi nta n'ubwo bafite iyo right yo kubikora, bakansubiza mbese ibintu byanjye. Hanyuma noneho nkumva ko ntekanye, ndashobora gushorayo amafaranga.
Ibyo bitunganye nta kabuza mwakongera gushora imari mu Rwanda mukanya no gutura mu Rwanda?
Hariya ni iwacu, nta kintu cyambuza gushora imari, nta kintu cyambuza guturayo. Ibyo byari ubushake bwanjye kabisa, byari icyifuzo cyanjye cya mbere, ariko abategetsi ntibabimfashijemo.
Ndabashimiye cyane bwana Tribe Rujugiro Ayabatwa, tuvuganye kuri uyu mushinga wagiye gutangiza mu majyaruguru y'igihugu cya Uganda. Murakoze cyane.
Murakoze cyane, karekezi namwe mugire umunsi mwiza.
Uyu rero ni Triberi Rujugiro Ayabatwa, mu itangazo umujyanama we yashyize ahagaragara, avuga yuko uru ruganda ruzatunganya itabi ruzafungura ku mugaragaro mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka mu majyaruguru ya Uganda.
Imbere yuko turangiza amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri saha, dusubire tububitse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasubiye kwiyamiriza no munsi kwa gatatu, amakuru avuga ku migenderanire hagati yiwe n'igihugu cy'u Burusiya. Yagirije abajejwe iperereza ku byerekeye kuba bahaye amakuru y'ibanga abajejwe itangazamakuru.
Leta y'u Burundi yo ntabwo izajya rusha mu biganiro by'amahoro, yabitangaje ku mugaragaro. Ibyo biganiro bizasubukurwa ejo. Naho muri Kenya, urukiko rw'ubujurire rwategetse ko abayobozi barindwi b'imyigaragambyo y'abaganga bafungurwa. Bari bakatiwe mu rukiko rw'ibanze ku wa mbere igifungo cy'ukwezi kubera kwanga guhagarika iyi myigaragambyo y'abaganga basaba kongererwa imishahara.
Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika James Mattis yarondeye uno munsi kwa gatatu guhumuriza ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantic OTAN ku mpungenge rifise ku bijyanye no kwiyemeza kwa Amerika ku mutekano w'akarere k'Uburayi.
Naho imishyikirano y'amahoro ku ntambara yo muri Siriya yagombaga gutangira uyu munsi Astana, umurwa mukuru wa Kazakhstan, yimuriwe ejo kuwa kane. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'iki gihugu yabitangaje, ntitanga ibisobanuro kuri iryo subiko.
Igihugu cya Mozambique cyariko cyitegurira uno munsi kwa gatatu imyuzurane no kwimura abantu mu bice bishobora kugira migwa n'igihuhusi gikomeye gitegekanijwe kuba muri icyo gihugu. Amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha rero aha niho bigarukiye. Dushimiye abadufashije kubitunganya. Engineer wafashe amajwi ni Innocent Kimenyi, kuri mikoro mari kumwe nanje Fidene Yongabo
na Thomas Kamirindi. Mugira umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.